Eseri Necmi de Amerik. Kadijwi de Amerika ibugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyutse zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41 mu Burundi imiryango 250 yasenyewe n'imyuzure y'imvura mu mwaka w'2019 muri zone Nyamakarabo muri commune Mugina intara y'Ibitoke n'ubu baracyasaba kubakirwa amazu yabo
inzu yanje kweri yarabomaguritse yakwa guhitana n'umujyango nari mfise kweri warusigaye bisaba rero yuko leta yo dufashe ikaraba ukuntu yo dusubira mwize inzu kweri
ngorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika
abona basinzikajwe n'imyuzure mu mwaka w'2019 mu ntara ya Cibitoke umuryango w'umwe bwa Afrika uvuga ko ufite icyizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cyabo ubwato bw'ingwano butatu bw'igihugu cy'Ubushinwa bwaragendeye igihugu cya Nigeria mu gihe hari impungenge ku migambi y'Ubushinwa mu karere gafitiye akamaro kanini ibihugu by'ibihangange byo ku isi aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane nimuje kure duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi isosiyete ya internet Meta yatanguje icese ku munsi wa gatatu muhora wo guhanahana ubutumwa wa thread uzo higanwa n'urubuga Twitter yamara itanguzwa ryo muhora ku mugabane w'Uburaya byaratebeshejwe kubera impungenge ku makuru y'ibanga yerekeye abanyagihugu umuyobozi w'isosiyete Meta Mark Zuckerberg yatangaje ko umuhora Threads ari umuhora uzohiganwa bikomeye na Twitter ya Elon Musk yahuye n'abandi bahiganwa batari bake bubutse umuhora watangujwe n'umuhora mushasha uzokubakira ku muhora wari wasanzwe wa Instagram uzokubakira ku bantu barenga miliyari 2 bari basanzwe bakoresha Instagram mu bizotuma umuhora Threads udatangurira mwihumbi umuyobozi wa Meta Mark Zuckerberg asanzwe ari we nyene Facebook yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 30 bamaze kwiyandikisha kuri uyu muhora musha wa Threads amasaha makeyi inyuma y'uko utangujwe muri Afrika y'Epfo abantu 17 bapfuye bazize itoboka rya gaz mu ijoro ryo ku wa gatatu rishyira ejo ku munsi wa kane iyo sanganya yabereye mu gice abantu bamwe babamwo mu buryo bw'akajagari gacukurirwa mu amabuye y'agaciro hafi y'igisagara cya Johannesburg inkuru dushikizwa na Temistocle Mutizima
abatabaye bakeka ko itoboka ryaba ryaturutse ku macupa ya gaze akoreshwa n'abacukuzi batemewe n'amategeko ako gace gakennye kanyurwamo n'umuhanda w'ibitaka ukikijwe n'utuzu duto ducinyije amabati gaherereye munsi y'ikirombe kitagikoreshwa ubwo yageraga habereye irisanganya kuri uyu wa kane bwana Panyanza Lesufi minisitiri w'intebe w'intara ya Goteng yabwiye itangazamakuru ko umuntu umwe wari wajyanywe kwa muganga nawe yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane uyu mutegetsi yavuze ko abapfuye ari 17 aho kuba 24 nkuko byari byatangajwe mbere kandi abandi 11 bakirimo kuvurwa urwego rushinzwe serivisi z'ubutabazi rwatangaje ko byabanje gukekwa ko ari uguturika kwabaye ariko rwaje gusanga ari itoboka rya gaze aho byabereye hasanzwe icupa rya gaze yo mu bwoko bwa oxide de nitrate Bwana William Ntradi umuvugizi wa serivisi z'ubutabazi bwihuse yavuze ko basanze abantu babarirwa muri za mirongo barambaraye hasi kubera guhumeka iyo gazi ihumanya cyane uyu muvugizi yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko amaperereza y'ibanze yagaragaje ko iyi gazi yakoreshwaga n'abacukuzi batemewe bacukura zahabu muri aka gace ka Boxburg kubera kuzahazwa n'ubushomeri buhiganje Afrika y'Epfo ibarizwamo ibihumbi by'abacukuzi batemewe n'amategeko biyisetsa amazama bisobanura ngo abatarambirwa gushakisha mu rurimi rw'ikizuru abo batuye hanini mu duce turangwa n'imyubakire y'akajagari bishora mu birombe byatawe kubera ko kenshi nta musaruro w'ubucukuzi ubukiyaboneka bakajya gushakisha niba hari udusigarira tw'amabuye y'agaciro twaba turimo
hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Walt Nota umwe mu bakozi ba hafi cyane ba Donald Trump bareganwa mu rubanza rumwe ku mabanga y'igihugu yabwiye umucamanza ejo ku munsi wa kane ko azoburana ahakana ibyaha ibindi na Thomas Kamirindi
Walt Nauta akurikiranweho ubufatanyacyaha umushinjacyaha yemeza ko yafashije shebuja guhisha amabanga y'igihugu atari yemerewe gutunga iwe mu rugo bombi bitabye umucamanza bwa mbere ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize Trump yavuze ko ahakana ibyaha naho Nauta nta voka yari afite byatumye umucamanza asubika kumwumva kuri uyu wa kane noneho yaramufite umucamanza yamubajije niba yarasomye ikirego nk'uko umushinjacyaha yacyanditse yashubije ngo yego nyakubahwa avuga ko atemera ibyo aregwa ntiyatinze mu rukiko yirinze kugira icyo atangariza abanyamakuru. Umucamanza yari yagennye ko urubanza rwa Trump na Nauta ruzatangira ku itariki ya 14 y'ukwezi gutaha kwa munani. Nyuma umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza yasabye ku itariki yimurirwa kuri 11 y'ukwa 12 muri uyu mwaka.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akabarungu radio yacu vo.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi guhera ku itariki ya 14 y'uku kwezi, koperative z'abacukura ubutare zari zahagaritswe kuva mu mwaka wa 2021 zizokomoregwa zongere zikore. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Javier Ndirakobuca yabitangaje mu ntara ya Kayanza ejo ku munsi wa kane. Desiré Tumwimana yaduteguriye inkuru y'imvaho.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yari yarafashe iyo ngingo yo guhagarika abakora mu gisata cyo kwimba ubutare bose, kuko yari yavuze ko cyakora atacyo cinjiriza leta. Kuruno wakane mu gisagara cha Kayanza mu hoteli Musumba niho habereye inama yo kuraba inyo nicyo gisata cyo nagugwa abimba ubutare bagasubira ku kivi. Iyo nama yaremeshejwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Javier Ndirakobuca, yari yitabiriwe n'ababuramatari bose b'u Burundi abajejwe umutekano mu ntara be nabo bakora akazi ko gucukura ubutare. Kugira akajagari karangwa muri icyo gisata karanduranwe n'imizi, abakora bose bakore bazwi n'ivyo bakora bigaragare. Javier Ndirakobuca yabategetse ko bakorana amasezerano yo guca igihugu kijejwe ubutare OBM.
Umwimbu wose ubonetse muri koperative ushikanwa muri BRP na koperative atawuri mu gatiya hagati. Uyo muntu azobasize agize iyo afite itangajima acashirako n'abantu bose n'amatelefone yabo na identite yabo, abantu bose azashikana umwimbu muri BRP. Iyo afite itangajima amaze kugisinya ucamumuhereza kopi acagenda atwaye aburamatari w'intara. Nta koperative n'imwe irenza site imwe mu gihugu cyose.
Iyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yakiriwe neza n'abakora muri icyo gisata. Abari bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika iyo nama ikirangira.
Twebwe nk'abapeda mu koperative twashimye kubera yuko ariho ibitagenda neza, twabonye ikomengo ubu tugiye kubikemura tubiringanize tushe ku murongo. Muri make rero twebwe twakengurutse.
Ni ukuri na twebwe twese twari mu inama twakengurutse. Twakengurutse kuko ugwimbo abanyagihugu twebwe tumenye dusanzwe dukora two barudusubije mu minwe. Hama aho byagiye biragenda nabi mu gihe giheze twahabonye nacyo tugiye kwikebuka. Twari twagowe abantu twagiye dukora twagira icyo turya, ariko ubu no mu miryango batangiye kutubaza ati sinama yagenze gute, twamaze kubabwira ko inama yabaye nziza cyane.
Ivyo bintu byo mu kuzimu Imana yari yatwihereye kavuze ati nitu birondere tuvyimbe bitugaburire bidufashe mu kurihira abana amashuri. Imana imwongereze imigisha yo kubaho.
Umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca yagabishije abo bose bakora mu gisata cy'ubutare bazohirahira ngo bakore ibitandukanye n'inzira ya leta ko bazohanwa bimwe bikomeye.
Akajagari gateza guhagarara muri iki gihugu uzofatwa ariko aracaragiza n'ubutunzi bw'igihugu buragize amategeko bari kurira. Dutegereza gucungira ubutare bwacu tugacungira ubutunzi bwacu, kandi uwo muntu wese azovuga ngo abutwaye mu nzira itari yo wese kumuhari ivomo. Abantu mugiye guhereza operasiyo muri UBN mugende mu bijakate yagiye navuze n'umushikiranganji wa mbere ndamwabyumvise ico mugera mu bijakate mugiye guhereza operasiyo nanje nzobopera nimuzomenya niyo nabatari kiriyo.
Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hamid Cishahayo, intara ivugamwo cyane urudandazwa rwa magendu cyane cyane muri komine Kabarore ihanuriwe n'igihugu cy'u Rwanda, yemereye umushikiranganji wa mbere ko ubwo busuma busubiza inyuma igihugu agiye kubutuza. Yemaze ko abakora urwo rudandazwa bafise amayeri menshi bakoresha, ariko ngo nabo ntibasinziriye.
Basigaye barungika abana kubera ko baba bazi ko uwo mwana ari mu mine atazaba afite urubanza, wumva yuko ari iyindi ngendo bafurode bagiye biga. Rero n'ubu nubwo bafashe ubwo bundi buhinga nabwo nyine tukibaza ko tuzobahasha nibazo duterana intambwe, kuko nk'uko yakuba mushikiranganji wa mbere mwami wadushikiriza nta mufurodere n'umwe azoduterana intambwe. Umuntu wese asizaga itunga ry'igihugu cyangwa asahura itunga ry'igihugu uwo tuzomwirukako ushika ubwo we gito tubudujije.
igenekezo ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu inama shinga mateka y'Burundi yaremeje ijana ku ijana intego y'ibwirizwa risubiramwo igisata cy'ubutare mu Burundi mu mafaranga Burundi buzokoresha mu mwaka uza muri icyo gisata igihugu cyiteze kuhakura imiliyari 26 z'amafaranga y'amarundi umushikiranganje w'ubutare n'agataka Uwizeye Ibrahim yemereye inama shinga mateka ko abona neza ko ayo mafaranga bazuyashikana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi imiryango amajana 250 yasenyewe n'imyuzure y'imvura yo mu mwaka wa 2019 muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Kibitoke n'ubu baracasaba kubakirwa amazu yabo iyo myuzure kandi ico gihe yahitanye abantu 28 nk'uko leta yavyemeje ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eloge biri kaneza
Manasendi huko bugayo wali mwakuru imiryango wa majana 250 amazu yabo yatituwe n'imyuzura yo mu 2019 muri komine Mugina intara ya Kibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi yaciye yimurirwa muri site yitwa Gisheke yubatswe muri zone Nyamakarabo yo muri iyo komine nyene mu 2020 ndiho kubgayo yabwijwe ya Amerika ko we n'abagenzi be atagahengwe n'ubu bararonka
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye bukebuke habomoka nkenke kwibaza ngo ni bukebuke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababahanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye nuko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu
Tumanya benda ya gani ya niruja Amerika ni mbele yindu iwe isanu musaka yemeza ko mumisi heze ya siduse ya kwa kumuhekura
inzu ya anje kweri ya rabo magurice ya kwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yodufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yodusubira mu izinzu kweri abantu botikira nk'abambere
Bujeniandi mwandi wati ingoma yagukanze irahuhumuga hunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango zo kwa 12 2019 akibuka ko azoze bihe by'agatatsi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba
Ubonera turi mu kangaratete aho imvura buce tasuri turafise ibibazo turabugiranya ne kose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twari yo hakurya ibihomuka biba ukuntu twageze ingorane abana mamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyubu imvura iguye mu ijo abana duca tubegeraniriza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe
Naro zatanda yavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwa ko n'umusozi afite izo bibazo n'umwitwara riko nyene
Hajye umusozi warasidukiye kunzu Imana irandokora. Burya rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeze igitangaza ugira itwubakire. Burya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kujya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda kugahinga naho kurondera rasiyo y'abana basanga basoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yotugira naho imvura itasubira mu kwicenda turashyira twese nkaje we higeje mu ijoro carabomotse ngira imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana anje yarahajyamye n'abana batatu baba barashize
rati ndi kuri iyo mukuru wa site yagisheke avuga ko amazu yitwa ko yasanuwe atamwaka yamaze yatarongera gusiduka
baraduhaye ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko ntahantu twagira tuba twayidusembereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashyira ko nagwa cumi itahe zacamije zitangura kuza zirabomagurika atana makaziramara
yemeza ko akunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana batudukirwa ko n'inzu ababyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango
Turafise imongenge cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaje dusanga bamwe bakomeretse bivanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya baba dusubiriramo leta n'umubyeyi ico dusaba nuko hanini yo tugarukira
Jean Bosco ndayikengurukiye aje rw'inyubako muri komine Mugina menyesha ku kibazo cabahuye n'imyuzura yo mu 2019 n'ubu bakaba bataronka uburaro bushemeye kizwe aremesha akora amashyira hamwe ariko araraba uko yo bagarukira ko
Pere Vario, para la Bucuyense, Orcha, de Baraquilleo, a un Cereoba, Matu Chahita, no hay una mujer, canario, pues de Valencia, de Negivo, como Pachua, y Candiba, la Cine de Pachua, Cuispora, y Moco, el Coranahan, y todo estaba a Manegio, como Munga, Mundizo, Luco, Terico, Locatu, Munga, Munga, a Nida, 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 a Nida,
Mwijoro jitariki ya kane rishiru wa gatanu kwa chumi na kabili mwimbili na chumi ni chenda. Imi uzura yimvura yono nyivinu zinshi yongeli hitana banu mirongivinu munani mwizone nyamakarabo mwukore etavze emeje. Imi jangu gira kugihumbi ya limuwe. Yamara mwimu wanyagi hugu wabugako ibitigiriza wa hitani wenio mnyu uzura zeobari renga izata angajwe kubera harabandi banu batigeze basu bila kutoru kwa kushikubu. Eroje ulikaneza juja Amerika.
Imbonzi z'abarundi amajana 383 zarahungutse ejo ku munsi wa kane zivuye mu gihugu cya Republika ya Demokrasi ya Kongo mu gihizindi zirenga 2000 ziriko zirasaba ubuhungiro muri ico gihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru Vedafte Ngabo ari buvira.
Aba barundi 382 nabo biri bahungutse barifashijwe mu nishyiramwe rya SR hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Nabari basanzwe mu nkambi za Mulongwe, Lusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira muri quartier za Kavimvira. Zimwe muri zimpunzi zahungutse zari mu modokari z'amakamyo za SR. Izindi nazo zirimo abagore batwite n'abafite abana b'impinja ndetse n'abasaza n'abagwaye zari mu modokari zizwi ku izina rya Land Cruiser. Bimenye Imana Jean Claude n'umubyeyi w'abana barindwi yahungutse avuye mu nkambi ya Mulongwe yemeza yuko ibibazo yaramaze imyaka 5 mu buhungiro ari byo byatumye ahunguka.
Impamvu twe duhungutse nuko aho twari turi ubwa mbere turabona ko umutekano wacu utifashe neza ariko tukumva amatwi dusimira ko mu gihugu cy'u Burundi umutekano ari wose. Ni ukuvuga rero ko twebwe ahantu turi umutekano wacu ntiwifashe neza mu mvo zikurikira. Icya mbere ni kijyanye n'inzara muri make abantu benshi barashonje kuko nk'ubu turamaze igihe kirekire tudapokera. Ikigira kabiri turumva no mu mbozi z'umutekano nyene ko umutekano wa Kongo utifashe neza.
Aba barundi bahungutse bashimangira ko amahoro ari mu Burundi ari mu byatumye bafata ingingo yo gusubira mu gihugu cyabo. Nubwo bamwe muri bo bavuga yuko nta mazu n'amatongo bafite.
Ni ikintu kane bo dufasha nuko bo duhereza aho tuzokuba. Nka je nari mpanze navuye muri 2015 nari mpanze na parasera tuserewe mu Burundi ariko nasumye ko notaha mu Burundi mu gihugu cy'iwacu.
Gusa bamwe mukurikiranira hafi kugunguka. Hari abemeza yuko amafaranga angana n'amadolari 200 haseri iha izi mpunzi zihungutse ari yatuma zihunguka ku bwinshi. Salum Freddy n'umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yari muri iki gikorwa cyo guhungura aba barundi 382 yabwiye ijwi ry'Amerika ko muri abo benshi batahukanwe ari mu ntara za Cibitoki Bubanza bagizwe n'imiryango 119. Uyu muyobozi avuga yuko nubwo bari mu gikorwa cyo guhungura impunzi z'abarundi hari izindi 200 bamaze iminsi bakira mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavivir. Sindayihebura Emmanueline amaze amezi 5 ari gusaba ubuhungiro muri Congo yavuye mu ntara y'Ibubanza twamusanze mu nkambi y'agateganyo ya Kavivir.
Njye ndiko mpunga kubera ibibazo umuntu aba afite. So kuvuga ko urashobora kuba ubaye ahantu kabaho hantu urapanze uri umupangaje nta parcelle ufise nta murima wo kurima mu ufise ugacubana abantu baje kukunenyanya hasa mu ijoro ntabwo ubazi wowe rero uca uhitamo kugira ngo uvuge ati inzara iranyishe nshya ndonka nabanza kunenyanya hasa mu ijoro uvuge ati njye nanjye ndomotse Imana yuma gusa naronka aho nca nkagenda ndomotse iyo nzogwa nzogwa imbere.
Gusa aba bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko aho bakambitse bugarijwe n'ibibazo kuko bataratangira guhabwa amafaranga yo guhahisha atangwa n'ishyiramwe rya PAMU.
Twebwe baratuzanye mu makomva tuje mu buhungiro hanyuma rero ntacyo na kimwe twarose turi uko nyine two kujya baduhaye two kujya tw'iminsi ibiri hanyuma rero ca turatujya turahera nta safuriya nta bido n'akabido baduhaye akabido kamwe.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo yerekana yuko mu barundi 5000 iteganya guhungura uyu mwaka wa 2023 hamaze guhunguka abarenga gato 2000. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo haseri barura impunzi z'abarundi zirenga 43,000 zirimo iziba mu makambi ndetse no hanze yazo. Uberase Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Leta y'u Rwanda ibandanya kuvuga ko yiteguye kwakira impunzi z'abimukira mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye yashyizwe ku mukono n'Ubwongereza n'u Rwanda. Mu minsi mike irangiye, sentare yungururizwamo imanza y'Ubwongereza yemeje ko impunzi zitazorumwikwa mu Rwanda, ruvuga ko atamutekano uhagije uhari. Icyo gihe umwe mu Banyarwanda baba mu Bwongereza yavuganye na Venice Nshimiyimana yarashimye icyemezo cy'iyo sentare. Ejo kuwa kane Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Egide Ruhasha uwundi munyarwanda aba mu Bwongereza nawe akurikirana politike z'ibihugu byombi atanyuzwe n'icyemezo cy'iyo sentare.
Icyemezo cy'urukiko nakifashe nabi cyane, nabonye mbese harajemo ikintu nakwita nje ko ari ikinyoma, kuko mu by'ukuri kwita igihugu cy'u Rwanda ko ari igihugu kitari mu mutekano, ko rwose sekurite y'abantu ngo ari ikibazo. Nge nakwibaza nti ntagiye giteze umwami wabo ubu ngubu King Charles wa gatatu, hanyuma ndetse na Queen Camilla bari bari mu Rwanda, Boris Johnson wari ministre w'intebe yari mu Rwanda, abaministre babo ba home office babiri bose bamaze kujya mu Rwanda. Nge nkaba nakwibaza nese iki gihugu ko mbere yuko cyohereza abayobozi bo kuri urwo rwego mu gihugu cy'u Rwanda baba babanje kureba ikirebana n'umutekano, ese bari babaroshye noneho mu gihe bari babohereje mu gihugu cy'u Rwanda? Ikindi kandi igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyakira amanama akomeye mu by'ukuri yagiye yakira abakuru b'ibihugu benshi ariko icyarimwe, hari Togam, hari Francophonie, ejo bundi habaye inama ya FIFA.
None se ari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu arimo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ni bamwe mu bagiye mu rukiko bitwaje ibyo bise ibimenyetso byerekana yuko izo mpunzi ziramutse zimuriwe mu Rwanda zitahagirira zitahabonera umutekano ukwiye, abo bo ubasubiza iki ku bimenyetso batanze?
None se ayo mashyirahamwe areba abimukira cyangwa se impunzi ziba zivuye mu gihugu cy'Ubwongereza gusa cyangwa se HCR? Kuko mu Rwanda ntabwo arizo mpunzi zaba zigiyeyo zonyine. Ese bazi neza ko mu Rwanda haba ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zavuye muri Congo? Bazi ko mu Rwanda habaye impunzi zavuye i Burundi? Ese bazi ko mu Rwanda hari impunzi ziva muri Libya? Ese izo mpunzi zose ko ziza zikabaho zikabaho neza kugeza ku mashuri n'ejo bundi? Murabizi ko abana babonye amanota menshi ari abana baba mu nkambi ya Mahama. Ubuse koko ni iki kintu baba baheraho?
Hari impunzi yitwa Said Hashim ikomoka muri Afghanistan, yavuze yuko yageze hano mu Bwongereza amaze amezi menshi agenda arara rubunda, yanyuze no mu Bufaransa afata ubwo bwato buto arambuka agera mu Bwongereza, akavuga ko asa n'uwageze aho yifuzaga kugera, akaba atewe impungenge no kuba yakoherezwa mu Rwanda, ndetse akavuga ati aho kugira ngo banjane mu Rwanda basubiza muri Afghanistan. Ibyo avuga ubitekereza ku iki?
Yagize amahirwe arahagera, none se abatarahageze tujya tubona bagwa mu mazi, abana, abakecuru, abantu bose bagwa mu mazi, etse bariya bo noneho we yababwira iki? Ese ko tuba muri iki gihugu tubikurikirana bya buri munsi, uwo ngose yibagiwe ikamyo ikoze mu bwoko bwa frigo bafashe bakarundamo abantu, ariko kubera ko bari bibagiwe ko ari frigo cyangwa se kubibazaga ko baza kubafungura ku gihe, ntabwo iyo kamyo yaje kagera hano abantu barenga 20 bangahe bafuye? None se abo ngabo we arababwira iki? Icya mbere ni ubuzima bw'abantu. Njyewe njya mvuga nti iki gihugu gifite sekurite iteye ubwoba. Iyo abo bantu binjira bakinjira mu bwato bavuye mu Bufaransa, ubundi banavuga bati uwagakwiye kwaka ubuhunzi igihugu cya mbere ugezemo cy'amahoro. Ese kuki ibihugu nk'Ububiligi, Bufaransa baba bababona muri ayo mashyamba burira za train, burira makamyo, burira ayo mato bakaza bapfa bakagera hano, hanyuma amato akajya kubakuramo bapfuye? Ugeze hano rero ntiyagakwiye kuvuga ngo kuko ahageze ngo noneho yibagirwa bazaza bakagwa mu mazi nyuma ye. Ntabwo numva ko icyo ngicyo ari icyemezo yaratisha ngo nuko yahageze ngo noneho ngo abandi bazaze bapfe, kandi baracyahari. U Rwanda reka rubikore, u Rwanda burya abantu benshi babayeho ari impunzi, abantu babayeho baba nabi mu nkambi, ku buryo ako kababaro barakazi.
Egide Ruhashya, ndagushimiye cyane kubaka kanyu haye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venice, kandi murakoze cyane Ijwi ry'Amerika.
Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika uvuga ko ufise icyizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cyabo. Ingabo z'amahoro z'uwo muryango zose zitegerezwa kuba zavuye muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka utaha. Inkuru ya Ignatius Bahiza ari muri Uganda.
Umuyobozi w'ubutumwa bwiza bacuho mu gisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'Ubumwe bwa Afrika muri Somalia, ATMIS, Ambassador Mohamed El Aminesef, niwe wumvikanishije iyo ngingo. mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom. Uyu muyobozi yavuze ko inshingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu. Umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero 2687 wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye Somalia kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Uyu muyobozi w'umuryango wa Afrika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa Somalia kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi. Ati igisirikare cy'umuryango nyafurika gifitiye icyizere icya leta ya Somalia. Tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo, twaje hano tubisabwe na leta ya Somalia gushyigikira abaturage bayo. Iyo urebye ingabo z'igihugu cya Somalia uko zari zimeze imyaka icumi ishize kongera ukazireba mu myaka itanu ishize n'uko zimeze ubungubu, hari itandukaniro rinini cyane. Ubu bafite ubushobozi ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano. Uganda nicyo gihugu cyabaye cya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa Al-Shabaab wari ufite 70% by'umujyi wa Mogadishu mu 2007. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije avuga ko iki cyemezo cyihuse
kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira, kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka 30 nk'aya nta government kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi. Mvuga rero ngo uyu mwanya atukane n'inyoni n'isohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya Somalia cyari kigezeho. Abayobozi b'igihugu bafite ingabo bumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'ibyakubwiye ko twakaba ari dutegereje, tugakomeza nyine gufasha Abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi.
Naganiriye kandi na Abdulazak Mohamed, impunzi yo muri Somalia iba muri Uganda, niba atekereza ko kuvana ingabo za Afurika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka. Ati umuryango umwe bwa Afurika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri Somalia, ndetse na guverinoma ya Somalia ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano. Ariko se abaturage bo batekereza iki? Bafitiye ingabo za leta icyizere? Igihugu cyacu kiracyaterwa na Al-Shabaab kandi mu bukungu kiracyakenye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima bushya. Iyo igihugu gikennye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano, kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha. Ingabo za Uganda UPDF zimaze hafi imyaka 16 muri Somalia zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu kwezi kwa gatanu. Kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu, UPDF yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya Al-Shabaab. Nabajije General Kulaije niba atari impamvu ihagije yo kuva muri Somalia.
Abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa Afurika ni ikintu cy'ishema. Ko nyine ibitekerezo byacu ni ukuvuga ko uyu munyafurika hari abe mu mutekano agira amahoro.
U Burundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti n'ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri Somalia, kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye i Kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri Somalia. Muri iyo nama, perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri Uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo. Umuryango nyafurika uvuga ko icyiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize, kandi 2000 muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa Somalia. Ubu hasigaye abasirikare 16586 kandi icyiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha, aho abandi basirikare 3000 bazava muri Somalia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njoti mwalimu duteza matwi ahani vigani rovzachu vigarukie, turawashimie kuwa mga dukulikiranye mvigani rovzachu, tuba tumila kuwa andanya mudukulikirana mvigani rovzi misi yose tuwashikiriza mkiundu niki nyarwanda kuri radio yanyu, Ijwi ya Amerika, mugiri vihevziz.